Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kwashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Nongeye kubaramutsa ndabaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri Nosa. Uyo ni François Xavier Ndaruzaniye mu ishyirahamwe Izere Ntiwihebure havuga kwitunganywa gushasha kw'agafashanyo k'abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi kaje hageze no mu kanya gato mu makuru twabateguriye mugume ku maradio yanyu. Amakuru ku Burundi mu gihe yegeregere y'abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi ibandanya amashyirahamwe yigenga na sendika y'abakozi ba kaminuza basaba leta gusigurira abanyeshuri bihagije itunganywa rishasha ry'agafashanyo bahabwa nk'ingwati izo kwishugwa. Ayo mashyirahamwe niyo sendika basaba ko nihagarikwa ry'abanyeshuri n'ifungwa ryabo vyohagarara kugira icuka kibe ciza. Ni mu nkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Ino misi kaminuza y'u Burundi yariko irinjira mu ndinganizo shasha ihangira twihaye kwica muri ivyo za baccalauréat, master na doctorat. Tukabona rero ivyigwa bigiye birahagarara bituma imirimo ihagaze. Iyi ngorane rero
ariko rero amashyirahamwe amwamwe nkayizeye ntiwihebure rihani hagati y'akazi na muntu asanga itunganywa gushasha ry'agafashanyo k'abanyeshuri ryaje hageze. François Xavier Ndaruzaniye umukuru waryo.
Ni kimenyetso ahubwo twashaka tubwira abavyeyi yuko abafashe irya ngingo bakunda abana babo gute umunyeshuri azoba afise amanota meza kime tuvuga ati note d'excellence urya ntazirigwa araja guhukuronka birya twita pre-bourse urya azoguma ronka bourse yiwe umunyeshuri azoba nawe yadubuye uwo oniwe azoca atangura kugira kirya twita pre-bourse hanyuma ku banyeshuri bahora baronka amanota yo kuja muri kaminuza bashobora no kuja muri kaminuza zigenga ariko ugasanga bava mu miryango ikenye nta mafaranga yo gushobora kureha prive bafise nagira ndabwiye uko ijyanginga ahubwo yaje kuborohereza kuko baza bafise uburyo burenganzira bwo gushobora gusaba kajya gafashanyo hanyuma bazokarihe bahejeje amashure ya kaminuza nta uzokari hataronka kazi
itunganywa rishasha rya bourse ryavuye mu nama ruko ko magisata cindero haraci imyaka 3 professor Habarumwete abona ko ari cyitonderwa kidasanzwe kitakurikijwe uko bikwiye
Gushika ubu abanyeshuri baserukira abandi muri kaminuza y'u Burundi aho bita abaderege bemeza ko bene bagenzi babo batazosubira ku mirimo gushika baronkejwe ibintu bibiri irekurwa rya bagenzi babo bafunzwe n'ihagarikwa ry'ingingo itunganya agafashanyo kabo nk'ingwate zorihwa eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze cyane eroje buri kaneza tubasaba mutwihanganire twagize ikibazo mu buhinga bw'ivyuma ntimwashoboye kumva amajwi neza y'iyo nkuru Iyindi nkuru twafitiye nuko umuntu yaraye apfuye abandi batatu barakomereka baguye mu mutego wa karwi k'abantu bambaye imyambaro y'igipolisi bitwaje ibigwanisho bicira umuriro hari mu ijoro ryaraye rikeye ku mutumba Rutegama muri komine n'intara ya Gitega ni inkuru ya mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana
Nkuko twabwiwe n'abacitse ku icumu muri uwo mutego hari giye cy'isazi n'ijoro bavuye mu ntara ya Makamba aho bariko baracingero bashitse ku mutumba wa Rutegama Muri komine n'intara ya Gitega niho bagwa mu mutego w'akagukitwa Dinko Shimirimana Desire ari mu bakomerekeye muri uyo mutego aratubwira uko vyagenze
twa tuvuye makamba twaze ngaha saa 3 n'inusu kubera twa twabuze imodo kazituzana ngaha twa tuye saa 3 n'inusu kujyo barabaranye turadugiramo turaduga tamwe n'abapolisi babiri bahagaze nkajya ari batatu batonda umurongo nkuko umwe acaranuga nkuko anuze nyaruntu bose nzabona basubiye inyuma basubiza imigongo inyuma gucya biruka Hari natamona rurasanya vyayo ibintu bitukura. Je cyandagwa nubisinda ivyo narimfize byose ndata nta bica birantu bagura ngaha gucya. Navyuze bimwe natase naravye nashinduka nyene gucyana mu minyare ntiraniruka nduga chance ya mwibarabara nko yijya. Ubundi mugabo yapfuye janasoya ndamubona gize naho turiko turiru. Je ndapfuye. Bacha mu pigurundi acatera gorora makuru. Arundi runtu gwasheruza kugurushira nyene cyaro mugwa ko ngaha cyaterafa afu ino twebwe twumvise ko bazi barasi nko nyene nyinshi twaciye twiruka cyo tugenda kora mu mashamba
ndayizeye Ernest naho nyene afite biguma amaso no mumbavu kubera grenade yatewe avukana n'umuyisindire y'Imana Leonidas yaguye muri uyo mutego ndayizeye Ernest aratubwira ibyo basahu
amahera twa mukuru wanje yari ifise byari 500,000 n'amahera nyene shikamo bihumbindwi twasigaje nyene turiko turaje hama rero jewe mwicoro apolisi baje barambaza tuyura muzi mvuga ati uyu ni mukuru wanje hama rero barambye ati rondera amahera yiko yoba yafise sanga ya mahera 5 nyene mwayo mahera yose hanyuma rero aca baramushira muri pick up naje baraca baranyuriza cabanjana kwa muganga cabatora ikiziga baragifuka cha bakijana muri moroge maje bacabaza kunsabira indaro hajya kumasanganzira
ibintu nabo umupolisi mwamumenye
umupolisi ari ngaho kwa opeji twe ntaho tuzi zina gusa umupolisi wene arahari nyene bari kumwe na opeji ari karasamba nkuko natwe twavuze ibyo twabonye
none mubaze ko yari umupolisi canke yari itije umwambaro w'igipolisi
uwo umupolisi
abo babateye
baruteye bari batatu bambaye imyambaro bose bari bambaye imyambaro z'igipolisi mugo uwo undi nawe tumufitiye amakenga kubera ubwambe yadufashe akadutwara tuvanye nkana hajya ati ni mu mpaya akaturekwa tukamuha ati ni mwigira gacyongera akaza kuduhigira akabido kamavuta tubaha ivyo 10,000 ngo bacha batugaruza 9,500 yose cari yigira acara yatwa etwazi twazize umenga yasohotse akaba natwe cyacu dufata inzira nk'uko tugiye niho twagira imbere nk'ajya zatubona nyantu raturitse
abaguye muri uyo mutego bose uko ari bane bavuka muri zone Mubuga iri muri komine y'Intara ya Gitega ahantu rubibe na komine ya Butezi y'Intara ya Ruyigi ikiziga candere Imana Leonidas kiri mu rukiro bw'ibitaro bikuru by'Igitega mu gipolisi baremeza mu makuru bakavuga ko abantu batatu hari mu mupolisi umwe bamaze gufatwa ku mvuzo z'amatozi Igitega Fidel d'Antoine Nsabimana ijwi ry'America
urakoze cyane Fidel d'Antoine ngaho mu Ntara ya Gitega Ubu naho rero ni mu mwanya tubashikiriza ikiganiro ntorere kazoza mwumva buri wa Mungu.
Amakuru maki mina mbeguri mu maki kudakoma.
Yo imisi yose nk'aya mango sinkakaza ndaniko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
eka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
ntorere kazoza
ntorere kazoza
Jerome Nyonzi mandabaramutse nongeye ndabayikaze mu kiyago cha politike mwikundira muri kano kanya tukaba tugiye kurabira hamwe ihindugwa yibwirizwa shingiro nimba bo bari umugambi ubereye gushikwa mu ngiro muri kino gihe abatumire batatu baza kubishijya nino baganira na mugenzi wacu Nunu Greliana
umwe ni honorable Jean de Dieu Mutabazi umukuru w'umugambwe Eradebu Jean de Dieu ndabaramutse ndanabifurize kaze mu kiganiro
najewe nunu ndabaramukije ntongeye kandi nkaramutsa abariko baratwumviriza
ubundi turi kumwe ni honorable Feneas Ningaba umuvugizi w'umugambwe Frodebu namwe bwe Feneas ndabaramutse ndanabifurize kaze mu kiganiro
amahoro neza turabashimiye ko yamadutumiye kandi turaramukije n'abarundi bose bari kubatwumviriza
turi kumwe kandi na Faustin Ndikumana umukuru w'ishira hamwe giyemeje guhimiriza abarundi gucugwevu no guhindura ingendo parsem namwe bwe Faustin ikaze ndanabaramutse mu kiganiro
yego murakoze kubona mwadutumiye
ubundi twari twipfuje kuba turi kumwe ni intumwa ya CNDD-FDD ku munota wa nyuma bakaba batubwiye ko adashobora kuza mu kiganiro nongere rero kwipfuriza ikaze mwebwe mwese muri ko muradukurikira hari umugambi rero wo guhindura igwirizwa shingiro wamaze gutangazwa na leta uwo mugambi ga Jean de Dieu Mutabazi nk'abari mu mugambwe Radebu mwawakiriye gute
jewe umugambi ntadebu kigoradebu uwo mugambi twarawumvise kandi uwo mugambi suwo mugabo twebwe mu mugambi w'intadebu kigoradebu no mu migambo ducuditse turazi neza yuko hariho ibintu bibiri byotuma ibwiriza shingiro rihinduka icyambere nico bashobora kwita nko mu gifaransa contexte sociopolitique no kuvuga ibihe twibutse ibwizwa shingiro iyo ryavuye mu masezerano ya Arusha mu biganiro haraheze igihe haraheze imyaka irenga 15 dushizeho umukono ku masezerano ya Arusha twasezeranye ko ayo masezerano aza kuvyara ibwirizwa shingiro rijanye na nayo turabona yuko ibihe byahindutse ningingo jitari nke turabona yuko ari ingingo zavutse muri ayo masezerano ubudisa nizataye igihe ama icya kabiri iki gihugu ciwacu nacyo nyene ubu kiriko kirinjira no vuga mu bindi bihe bya politike nko muri aka karere hariho ibintu kugira ngo tumere nk'abajanye ni bihugu turi kumwe bimwe bya aka karere ubu turi mu burere bwinshi turi muri East African Community no kuvuga muri ibihugu by'Iburasirazuba tukaba turiko turabona yuko turiko turatera tuja muyandi mashira hamwe nka za SADC n'ahandi turabona yuko ibyuza shingiro litegerezwa kutigenga gusa ibintu by'abarundi mugabo likigenga n'ayandi makominote no kuvuga n'ayandi mashira hamwe ibihugu biri hamwe hama rero hariho ayandi itindi ngingo tubona yuko zonyine uziravye zotuma yuko iki gihugu c'u Burundi cotunganywa neza kuvyerekeye ubutunzi murabona ko dufise inzego nyinshi ubona ushaka kubona umengo disa niziremereye zaje zitumbera gusa kugabura ubutegetsi cyane cyane hagati y'amoko abiri mugabo ukabona yuko umuntu arabye ashize imbere inyungu z'igihugu yoheza akatikabanya hanyuma ni cyanyuma hariho nkingingo zimwe zimwe ubona yuko uyu munsi zisa niziriko ziradutera ingorane kubera zanditswe nabi nakarorero ni nk'iyi ngingo yerekeye ibiringo by'umukuru w'igihugu urabo uca wumva yuko bikenewe
neza neza mu ngingo zohindurwa mu mwipfuza
turabiza
ikibazo nico nyene honorable Phineas leta rero yaramaze gutangaza ihindurwa gibwirizwa shingiro mwebwe rero nk'abari mu mugambwe Frodebu ivyo mwavyakiriye gute
twebwe mugambwe sawanya Frodebu tumaze kumva iryo tangazo kwakubiswe n'inkuba ni kuva ko bitatunegereje kuko hari himvo nyinshi zerekana neza ko ihindurwa gibwirizwa shingiro muri bino bihe atari byo ubwa mbere ho ibwirizwa shingiro ryavuye kure ryabonetse bigoranye ryabonetse ruka barundi bicaye hamwe ribya bagira amasezerano ayo masezerano abyara igibwirizwa shingiro rero guca uyu munsi ayo masezerano yari yatumye haza gahengwe abantu barabana neza abantu igihugu cy'ubundi cyasubira kwizerwa ushatse guhindura igice kimwe mu bice ni igice kimwe ku bice bindi bigize amasezerano byiza icyari kubanza kuba imbere bari kubanza gusuzuma bakevariwa neza mbega amasezerano yarusha ameze gute hama bakazoza kuhindura ibwirizwa shingiro bamaze kwevariwa iryo rikuru
mugabo uguhindurwa ryo hindurwa ku bwanyu ati ntiharagera
ibwirizwa shingiro amategeko yama yahindutse mugabo mu guhindura itegeko kwanza kuraba mbega ndunguka
ariko birakenewe
ariko muri iki gihe turimwo ndiko ndakwereka ko ubu ntibikenewe ariko muri kazoza ibwirizwa ryama ryahindutse kuko itegeko bavuga ko ri dinamike ikindi naco urabye icuka ca politike kiri mu gihugu ukaraba ingene ibintu bimeze imigambwe ntabwo ijya ku rubuga ishobore kwegera abanywanyi bayo imigambwe iri kirasambukwa bagigira ubunywenywe uyu munsi uri kuraraba hariho n'abarongoye imigambwe bataye igihugu baromoka urumva rero uvuze ngo gishaka guhindura ibwirizwa shingiro kandi iyo migambwe yateza kubwira abanywanyi bayo uti nimutore kuko mu gihe bo bizana kuko n'uburenganzira bwabo mugabo ubwo kujya ku rubuga ntabwo bafise uvuba rero icyo byerekana ko ari uburyo abantu bashyizeho ngo bakumire abandi bazobigire bonyine ibyo ntibishoboka ikindi naco hariho impunzi hariho abantu bahunze batari bake barenga 300 kandi abantu mu guhunga benshi bahunze ariko bavuga ati ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha byubahirizwe uhenga atariho bari ucuvuga ngo uhindure kwari kubikiza rero ibyo nabyo ni ntambamye twe tubona ko byotuma idweza shingiro idahinduka uyu munsi
urumva gusa ugira uti ntirihinduka uyu munsi ati mugaba birakenewe mugaba ntihari bwagere
yego aho turi kumwe urabye abantu bafasha abanyagihugu kugira ngo ibintu bimwe barabire ijisho ry'abanyagihugu societe civile uyu munsi urabona ko umengo societe civile hari hizo izirimo kwa kwa leta nizo bashaka kugira ngo arizo zize ziravuga ibyo bintu uwavuze ibintu cumengo ntibamwumva neza mbere hariho nabataye baromoka abo nabo bafashe abanyagihugu mu bintu bimwe bimwe kugira ngo bashobora abanyagi gutoya cyane gukora ibintu biyumvire cyane bafise inkuru zimvaho aho urumva naho ni kibazo mbere nazimwe baranazifuse urumva rero umwengo n'ibintu byateguye kugira ngo ibyo bwizwa nshingiro nibabishiraho bazoronka uburyo babigira atacyamira ikindi nacu ama radio izo ni inkingi za demokarasi yaraturiwe yarasambu wabanyemeshe makuru barangaye baromotse none ko icyo kintu cyo cyafashe abanyagihugu ngo bumve babaho umuco none uyu munsi bitariho wo tuvuga ngo uze guhindura bwizwa nshingiro raba impanuro zihamba ziriko ziratangwa nation zini ni gara dora kurudarusha kandi ko darusha ni yabyaye constitution iriko yabwira ati nimureke banza mureke ibyo byibwirwa nshingiro ni mubireke kubihindura izo ni impanuro ziriko ziratangwa n'abantu benshi raba ishira mu gihugu byaburaya ndiko rihanu ati ibyo bintu bireke America irakiravuga ati ibyo bintu bireke ubu duhiwe duhishije n'umuhuza mukapa yavuze ati ibwizwa nshingiro banza mureke ntiharagira ibyo byose ni ibintu byerekana ko hari abantu benshi ariko baratanga impanuro bavuga ati ibyo bintu bizotuma haza kajagari bizotuma haza ingwane mu gihugu mu gihe rero ibi byose ndondaguye bitoba byubahirijwe ucusanga ubumwe bw'abarundi butosekaye gusubiza hamwe kubuze demokarasi ipfuye hari ingingo ya 199 mu gwiza nshingiro ivuga ko ikintu cyose cyoza gitosekaza ubumwe bw'abarundi kigatose kaza ukushira hamwe kugeza gusubiza hamwe twa demokarasi icyo kintu n'icyo tumigwiza nshingiro ishobora gusubirwamo uva re ibi byose biriko bitose kaza ibyo n'ibyerekana ko ibwizwa nshingiro byose biba mugiye bari subiramo bazoba barenze iyi ngingo kandi ingingo ikomeye cyane ituma ibintu bishobora gusubira itoto
ego foste ikibazo nico nyene namwe rero mwakiriye gute uwo mugambi wo guhindura ibwirizwa nshingiro nk'abari mu mashira hamwe adaharanira ibyicaro vya politique
ubwa mbere hoho twebwe turi mashira mu ntari imicyo rya politique turafise ngene tubibona kuko tubivuga tose ariko turaharanira inyungu cyane cyane kuko ivyo amabwiriza shingiro bigira bihinduke cyane ariko barabitegura abanye politique kenshi barakunda kuraba ingene babishiramo imitego canke babishiramo amaritike abaha inyungu zimwe zimwe twebwe natwe tukaratuti inyungu y'igihugu muri rusangi ibihagaze kwinda kurondogora umuntu asubira amavuga ati bwizwa shingiro ryavuye masezerano y'Arusha ibyo ntawe irirwa kurira bisubiramo abari ngaha barabizi namushinga nahe mutabaze nibaza yuko ico gihe mu mugambwe wiwe bari mu baja kunegosia ayo masezerano y'Arusha ndazi ko yarabirimo baraza kamaro kayo na cyane cyane yuko igihe ba Arusha bari baravuze bati ingorane z'u Burundi baravuga ati naho bavuga ngo zifatira ku moko barasanze zavuye ku ngorane za politiki na cyane cyane ku ntwaro ibere ndibuka bavuga bati barabonye neza buryo yuko intwaro mbi ariyo iza n'ubwicanyi mu gihugu kubwo katari bwo bubi ni intwaro mbi akagwika abantu baja ku butegetsi bakagunga abandi bakagira iki bakaza kubishira mu byamo kugacusanga rero bibaye urudubi mu gihugu ntuvuga injyana rizari zabaye mu gihugu hanyuma rero hacara protocole mu masezerano y'Arusha ivuga cyane ibyo intwaro ibereye ni ngene byogene butegetsi ngene byogenda byogaba vya bibiri nyeri zari byarasumije abarundi nyuma hanyuma baravuga ati ibi rero bibaye mu protocole baravyumvika baravyemeje mugabo kugira bavuga ati kugira biro nk'inguvu zo kuja mu ngiro rero biragute reka tubishire mu ibwirizwa shingiro kuko ibwirizwa shingiro nibyo biza gukurikizwa mu gihugu baca bihe inguvu gutyo masari narusha mu bindi na yarabanda yajamwo mu guhagarika intambara n'ibindi ndetse no barabana yaja mu ngiro ko urya mu gwo kuri no kurikurira wo kurikuriranira wose rumasezerano y'Arusha hanyuma rero iyo bwirizwa shingiro rivutse ryafatira kuri ivyo rero hanyuma akaba harimo nizo article nyine zavuga ziti iyo Fenias avuza ati yamenjana 1999 ivuga ati ntihagira ikintu cibwizwa hingiro gihinduka mu gihe kije gusubiza inyuma ibyo bintu byumwe gabarundi intwaro rusangi gushira hamwe ko izo sosa ni ibintu byinshi bavuga kugira ntibihave bisubira inyuma baravye ingene twarushe uko umuntu yibutse inyana igihe gushaye caracenwa aravuga ati ntagira umuntu aza gutirigana ngo abisubize inyuma cyinca bicaka ikindi resha tugatuti rero context ihari imeze gutu context n'ibinga yavuga ati context context nuko uburundi bwari buhitiye kandi bukiri muni nui tuwa kutijane za politiki.
Icyo ni gice cya mbere cy'ikiganiro cyerekeye ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi. Igice cya kabiri mu ndwiza ndagushimire Nunugereliane, shimye nabo batumire mwari kumwe Jerome Niyonzima nkengurukire kandi nabo bose bari baduteze yombi.
Cyari ikiganiro Nturere Kazoza. Ikiganiro gice hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Ninyifato ibere imbere y'amatora, mu matora, n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Kene kuruhuka intimbi baguye twiuke twese tubakomeza umutima abanyarwanda twibuke genocide abacitse ku icumu ishavu ryibayerana kuko hari amahirwa zanwa no kwizera zirikana gutera ikirenge mu cyabawe igihe bari bataratuvamo Dufatanirize hamwe kugira umutima wa kimuntu nabajya bahungabanye twirinde kubahunga ahubwo tubahumurize tubaremere icyizere cyo kubaho nesho kazi nuko abarokotse yo mahano bihonge imirimo turangamiye ejo hazaza amateka mabi ntakituranga
hazaza kitwibagize ibibi byose twarenze ubutwaru ubupfura n'urukundo biturange mu
radio ijwi rya Amerika muheraheje mwumviriza ko karirimbo ko kwibuka aho mu Rwanda muri iki gihe bariko baribuka genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 Nina hodo heraje ibiganiro byo kuri no saha mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabifurije umunsi mwiza murakoze.